Uwo mwigeme w'imyaka 35 yavukiye muri quartier ya Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura. Ni imwe mu ma quartier aramura abakinyi benshi haba mu bahungu canke mu bakobwa. Mu ntango y'uno mwaka niho Belize ni nahazwe yaronka impamyabushobozi yo kumenyereza umupira w'amaguru bita licence B itangwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF. Iyo mpamyabushobozi itanga uburenganzira bwo kumenyereza mu cicaro ca mbere. Uwo mwigeme amenyesha ko yatanguye gukina umupira w'amaguru akiri muto mu mwaka 2002 mu mugwi wa La Colombe. Uwo mugwi wo mu gisagara ca Bujumbura wakina icicaro ca mbere mu higanwa ry'u Burundi. Belize ni nahazwe yakina inyuma muri uwo mugwi. Yahagaritse gukina mu mwaka 2016. Muri uwo mwaka nyene amenyesha ko yaciye atangura umwuga wo kumenyereza. Akazi kiwe yagatanguriye muri uwo mugwi wa La Colombe. Belize ni nahazwe yarateye intambwe gushika mu mugwi serukira gihugu aho yari cegera c'umumenyereza mukuru mu gikombe ca Afrika mu gihugu ca Maroc mu mwaka 2022. Iri ni nahazwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko hari c'abarongozi ba Interstar bamushimye kubona agirirwa icizere.
Ca mbere novuga ico babandondereye ndibaza ko ari impamyabushobozi umuntu yoba afise. Ikindi ca kabiri kubona banyumvire jewe nka Belize nibaza ko bari bamaze kubona basi na bike bike vy'iwanje noba ntanga ubumenyi bwanje noba mfise aho bugera bwose bakavuga urya nti tumwiyegereje ivyo bavyiza.
Umwigeme agiye mu mugwi ufise abakunzi benshi kandi batihanganira gutsindwa. Amenyesha ko ako kazi ko kumenyereza yakagiyemo aziko katoroshe.
Ahantu hose umumenyereza agiye abarondera akazi kiwe gashimwe atsinda abarondera ikibanza ciza meme se atotwara igikombe ariko agume hafi nta muntu amumenyereza aryoherwa ari hari inyuma munsi y'umurongo utukura nta numwe. Twese tugenda kuko yaba mu bakobwa yaba mu bahungu umuntu wese agiye muri shampiyona mwihiganwa umva n'uguhiganwa umuntu wese ashaka irya place iri imbere.
Abamenyereza b'abagabo bakiriye neza umuzo wa ine nahazwe mu gisata cy'umupira w'amaguru w'abagabo. Nduwantare Ismail amenyereza umugwi wa Magara Young Boys wasozereye ihiganwa uri mu cyondo cya 11 mu migwi 16 amenyesha ko ari iterambere mu Burundi.
Nyeje nibaza ko tutohuza imico y'ikirundi n'imico y'umupira w'amaguru kubera mu mupira w'amaguru barabumenye nakurya na twebwe abagabo bishika tukabasolisite mu maekipe y'abakobwa nawe abaye solisite muri ekipe y'abahungu esiritu ya Premiere Division. Nibaza ko twotandukanya imico y'ikirundi n'imico y'umupira w'amaguru.
Nshimirimana Liliana Longo ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino mu Burundi amenyesha ko ari agateka ku bakenyezi bari mu nkino.
Navuga nti n'agateka ubwa mbere icitegererezo kuko muri kahise k'umupira w'amaguru eka mbere no mu nkino z'amaboko si henshi dusanga abamenyereza b'abakenyezi bizegwa kuri urwo rwego bakaba abamenyereza bakuru na cane cane umupira w'amaguru.
Liliane Nshimirimana abona ko inini hazwe Belize yuguruye amarembo kuri kazoza kugwaruka mu Burundi.
Abakenyezi barakunda kwikumira bakigira abantu aco nshoboye ariko rero Belize nibaza yuko atanguye kugurura imiryango kubona umugwi wo mu cicaro ca mbere w'abagabo ugira uti ingo wewe Belize uze tumenyereze. Byerekana yuko hariho icizere ko no ku bandi bari mu nkino nabo nyene bashobora gufata cyo no kwita mu Gifaransa kariyeri nk'iyo.
Umukenyezi wa mbere yubatse izina mu mpira w'amaguru mu Burundi ni Lydia Sekera. Uwo mukenyezi mu mwaka 2004 niho yatorerwa kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yarongoye gushika mu mwaka 2013. Muri uwo mwaka nyene niho yatorwa kuba umwe mu bagize inama nshingwabikorwa y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Lydia Sekera nawe yatumye umupira w'amaguru mu gisata c'abakenyezi utera intambwe uje imbere. Muri kino gihe abakobwa barakeneye icicaro ca mbere n'ica kabiri buri cicaro kikaba kigizwe n'imigwi 10. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 Burundi bwaronse itike yo kwitabira inkino za Afrika zabereye mu gihugu ca Maroc. Muri kino gihe naho umugwi wa Buja Queens uri Bugande mu mahiganwa ya Sekafa ahuza imigwi yabaye iya mbere iwabo mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu cicaro ca mbere rizotangura kuri uno wa gatanu igenekezo ya 18. Belize n'umugwi wa Interstar bazotana mu mitwe n'umugwi wa Kayanza United ku kibuga Urunani i Buganda mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi. Kuri uwo munsi azoba ari amateka akomeye cyane mu Burundi kuko uzaba ubaye ubwa mbere kuva Burundi bubaho umukobwa amenyereza umugwi ukina icicaro ca mbere mu mupira w'amaguru w'abagabo. Interstar yarangije ihiganwa ry'umwaka 2022 rishira umwaka 2023 iri mu kibanza ca 13. Uwo mugwi mu myaka yahera niwo wagwanira ibikombe bikinirwa mu Burundi n'umugwi wa Vital. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.